tubifuriza umunsi mwiza no kubandanya mwumviriza radio mukunda radio ijwi rya Amerika.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mwiriho neza inshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Mu Burundi abahoze batuye muri zone Gatumba bakahava kubera imyuzure barinubira uko babayeho muri za site bajyanywemo, kuko bugarijwe n'ibazo byinshi birimo no kubura ibiribwa.
Amahema dufise ubu arashaje, tubone gusa imvura gusa irinzi kuba tugira amaganya. Ubu ugiye ukavisita amasite ukaraba amahema, usanga amahema amwe yaratobagurise, tujya mu konyene imbeho abana turarembye n'inzara abavyeyi turashonje n'abandi bahora bazani kimwe kimwe namba barababujije namba byagenze gute ntabyo tuzi.
Abo ni bamwe mu Barundi bakuwe mu byabo n'imyuzure yabasenyeye kuva mu kwezi kwa kane. Petero Buyoya wayoboye Burundi inshuro ebyiri yeguye ku mirimo ye nk'intumwa idasanzwe y'umwe bwa Afrika muri Mali no mu karere ka Sahel. Ingabo zo mu ntara ya Tigre zatangaje uno munsi ko zisha abasirikare batari bake ba leta ya Ethiopia mu mirwano imaze ibyumweru bitatu ibera muri iyo ntara, nyamara ingabo za leta zabihakanye. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya, mugume ku maradio yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ingabo zo mu ntara ya Tigre zatangaje uno munsi ko zisha abasirikare batari bake ba leta ya Ethiopia mu mirwano imaze ibyumweru bitatu ibera muri iyo ntara, nyamara ingabo za leta zabihakanye. Fidel Niyongabo adufitiye muri rambuye.
Izo ndeko za leta zamenyesheje ko abasirikare batari bake bo mu ntara ya Tigre bariko bishikiriza hisunzwe ikiringo ntarengwa ko c'amasaha 72 leta yatanze imbere yuko haba igitero ku mugwa mukuru w'iyo ntara Mekele. Ndeko za leta ya Ethiopia zatanguye ibitero kuri leta y'intara ya Tigre ku itariki 4 z'ukwezi kw'11, zimenyesha ko ziriko zitera zegereza umugwa mukuru w'iyo ntara mu gitero ca nyuma cyo gutsinda urugamba. Yamara abategetsi b'intara ya Tigre bavuga ko bariko bivuna bikomeye inteko za leta kandi bamaze gutahira insinzi zikomeye. Umuvugizi w'igisirikare cyo mu ntara ya Tigre Gatechu Reda yatangaje ko bishe igitigiri kinini cy'inteko za leta mu rugamba rwabereye mu gice cyitwa Raya Wahira. Muri icyo gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryerekanye impungenge zikomeye uno munsi kwa kabiri ku bitigiri by'abasirikare ba leta batera barungikwa mu micungararo y'igisagara cya Mekele. Michel Bachelet, umutegetsi mukuru ajeje by'agateka ka muntu mu ishyirahamwe ONU, yasavye impande zose gutegeka abasirikare bazo kutageramira abasivile hisunzwe amategeko mpuzamakungu.
Tukivuga ibibazo byo mu ntara ya Tigre mu gihugu cya Ethiopia, igihugu gituranye cya Sudani kirashimirwa uburyo gikomeje kwakira impunzi zihunga intambara. Fidel Niyongabo arakomeza.
Impunzi z'abanya Ethiopia zimenyesha ko zakiwe neza n'abanya Sudani, nyinshi muri zo zashitse muri Sudani nyuma y'igihe kirekire zigenda n'amaguru. Abanya Sudani bazihaye uburaro bazemerera kubana nabo. Ivyo naho batavuga ururimi rumwe, abantu barenga 25,000 baturuka mu ntara ya Tigre muri Ethiopia bamaze guhungira muri Sudani. Ishyirahamwe rijejwe kwita impunzi ku isi HCR n'ayandi mashyirahamwe ajejwe gutabara arashigikiye ingingo y'igihugu cya Sudani kuruhagarara rutera rwiyongera mu ntara ya Tigre. Ayo mashyirahamwe amenyesha ko hakenewe uburyo bwihutirwa bwo kuronsa ibintu ngenderwa ko impunzi zikeneye. Intara ya Tigre iri mu buraruko bwa Ethiopia igeramiwe n'ingwano kuva ku itariki 4 z'ukwezi kw'11 kuva umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed ategetse ibikorwa vya gisirikare muri iyo ntara. Iyo ngwano ivugwa ko imaze guhitana abantu amajana n'amajana, abandi bihumbi n'ibihumbi bahungira mu gihugu ca Sudani gihana urubibe na Ethiopia.
Umuyobozi w'ikirenga wa Irani yavuze ko igihugu cye kitazongera kujya mu masezerano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kubijyanye n'umugambi wo kubaka ingufu za nuclear. Fidel Niyongabo nanone arakomeza.
Umutegetsi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei uno munsi kwa kabiri yanebaguye ibiganiro hagati y'igihugu ciwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ya mara leta ya Iran yerekanye icyizere ko amashyirahamwe y'ubudandaje yo mu mahanga azogaruka mu gihugu mu gihe Perezida Trump atazoba akiri ku butegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze kandi ko yizeye ko ibihano igihugu ciwe cyafatiwe n'amakungu bizovanwaho. Umuvugizi wa leta ari RBA nawe yavuze ko amashyirahamwe agira imirimo y'ubudandaje y'abanyamahanga ariko aritegurira kugaruka muri Iran. Insinzi ya Joe Biden yatowe kuba perezida yatumye abatari bake bibaza ko Amerika ishobora kuzosubira masezerano Iran yagiranye n'ibihugu by'ibihangange byo ku isi mu mwaka w'2015. Icyo gihe ibihano icyo gihugu cyari cyafatiwe n'amakungu byarakuweho inyuma yuko cemeye guhagarika umugambi wacu werekeye ibigwanisho ruhonyangana. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuye muri ayo masezerano mu mwaka w'2018. Mu kwishura kuri iyo ngingo, Iran yaragabanije ivyerekeye kuyubahiriza. Abafasha ba Joe Biden batangaza ko afise imigambi yo gusubira muri ayo masezerano mu gihe Iran cyo kwemera gusubira kuyubahiriza. Yamara abakurikirana ibintu hafi bavuga ko ivyo bidasa n'ibizoshoboka buno nyene kuko impande zose zisa n'izinana ku vyerekeye ayo masezerano yo mu mwaka w'2015. Ibihano Amerika yasubijeho kuri Iran ku ndwara ya Perezida Trump byarageramye bikomeye ubutunzi bw'ico gihugu.
Arakoze Fidel Niyongabo utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.vowa.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Petero Buyoya wayoboye Burundi inshuro ebyiri yeguye ku mirimo ye nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika muri Mali no mu karere ka Sahel. Amakuru agera ku Ijwi rya Amerika yemeza ko impamvu ari uko inkiko mu Burundi ziherutse kumukatira igihano cyo gufungwa burundu amaze guhamwa n'icyaha mu icwa rya Perezida Melchior Ndadaye. N'ibyaha ku giti cye ahakana. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Nibikiri urukurukuru ahubwo inkuru ni yukuri. Wahoze atwara Burundi Perezida Petero Buyoya yaratanze imihoho mu kibanza c'intumwa idasanzwe gishiramo ry'ubumwe bwa Afrika mu karere ka Sahel no mu gihugu ca Mali. Amakuru yo kwizera Ijwi rya Amerika ryaronse rihawe n'umwe mu bamwegereye yagize ati: "Ego nivyo, Perezida Buyoya yaratanze imihoho itariki 7 z'ukwezi kw'11. Yaciye ashikiriza ikete ibiro bikuru bya Union Africaine. Inyuma y'iminsi 4 canke 5 ibyo biro bikuru by'umuryango w'ubumwe bwa Afrika byaciye bimuha inyishu ko vyemeye gutanga imihoho kwiwe. Icyo bikoze ayo makuru yo kwizera avuga ko n'ubu akiri muri ico kibanza kuko atawundi aramusubirira. Yagize ati: "Nyene icubahiro Buyoya n'ubu ntarasezera burundu kuko muri kino gihe hari amatora atandukanye mu nzego za Union Africaine. Ibiro bikuru byamusabye ko yoba ararindiriye gato akora akazi kabayabaye icyo bita assurer les affaires courantes." Nawe yaravyemeye. Uwundi mukozi w'umunyacubahiro mw'ishami ry'ubumwe bwa Afrika yari yatangarije Ijwi rya Amerika ko Perezida Buyoya yatanze ikete ryo gutanga imihoho haraheze indwi imwe, gusa atubwira ko atibuka neza itarike. Perezida Petero Buyoya twamuhamagaye kuri telefone yiwe kugira ngo aduhe inkuru y'imvaho, ariko ntitwashoboye kumuronka. N'ubutumwa bwanditse twamurungikiye ntarabwishura. Icyo bikoze bamwe mu bashingwa manza biwe batubwiye ko inkuru ari ukuri, gusa ko wenyene ubwiwe ari we azovyivugira mu minsi iza mu maradiyo n'ibinyamakuru. Amasoko yacu yatubwiye ko Perezida Buyoya yatwaye Uburundi mu biringo bibiri birimwo ikiringo mfata kibanza yoba yanse gushira mu ngorane bumwe bwa Afrika kubera Burundi buri mu bihugu bigize uwo muryango, nabwo bukaba bumurondera bwaranasavye uwo muryango kumufata ukamurungikira ubutungane bw'ico gihugu. Ayo makuru yo kwizera kandi avuga ko Major Petero Buyoya yafashe igihugu ku nguvu ubwa mbere mu iherekwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'1987 yoba yafashe iyo ngingo yo gutanga imihoho afatiye ku rubanza rw'abagirizwa iganagurwa ry'uwamusubiriye Perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe mu mwaka w'1993. Mu rugo rubanza ubutungane bw'u Burundi buheruka kumu kumucira umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu kwezi guheze ku 10 co kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri ico gihe. Ico bikoze nkuko vyemezwa numwe mu bacingwa manza biwe, urubanza ntirurahera. Perezida Buyoya yarunguruje co kimwe n'abandi basangiye dosiye, kandi haracariho n'izindi nzego zo kungururizamwo mu gihugu, harimo n'amasentare mpuzamakungu nkuko abo bacingwa manza babivuga. Ikindi camuteye makenga nkuko amakuru dufise avyemeza, nuko yoba yanse ko yokwirukanwa nkuko vyagendeye umusirikare wo kugwego rwo hejuru yahora mu bahanuzi bakuru b'ubumwe bwa Afrika aturuka mu gihugu ca Ethiopia, yiyamirijwe n'igihugu ciwe kimwagiriza gushigikira abagwanya leta mu ntara ya Tigre muri uku kwezi nyene. Naho biruko ayo makuru avuga ko Musa Faki Mahamat atwara ubumwe bwa Afrika n'inzego z'uwo muryango uba baratangaye kubera iyo ngingo yo gutanga imihoho ya Perezida Buyoya, kuko izo nzego zari zamwemereye ko zizomukingira. Gusa gutanga imihoho bamwe mu bamwunganira babona ko ari ingingo yizwe neza kandi yitondewe, ico bise decision mûrie. Amakuru ya mbere yavuga ko Perezida Buyoya yoba yaciye yihutira gusaba ubuhungiro mu gihugu c'Ubufaransa, naco kikamusaba kubanza guhagarika ibikorwa vya politike. Yamara isoko ryacu gize ujana ku ijana ryatwemereye ko Buyoya ahubwo yamaze gusaba ubuhungiro mu gihugu ca Mali, kandi ko yamaze kuburonka ndetse ko n'umutekano wiwe ukingiwe bikwiye. Igihugu ca Mali na karere ka Sahel ni gice Petero Buyoya w'imyaka 71 amenyereye, kuko yarahamaze imyaka 8 ahakore nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika. Yaragize n'uruhara rukomeye mu biganiro vyahuje leta n'abasirikare baheruka gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu kugira ngo ubutegetsi busubire mu minwe y'abasivile. Majoro Petero Buyoya yahunze igihugu ciwe amaze kuja muri ico kibanza inyuma y'indiyane za politike zadutse mu mwaka w'2015, aho nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza yashaka kwitoreza ikindi kiringo abamugwanya bavuze ko gice kubiri nibwirizwa shingiro. Imbere yaho gato, Buyoya n'ubutegetsi bw'u Burundi ntibarabana yingwe, kuko mu mwaka w'2014 igihugu ciwe cemeye kumushigikira mu kurondera gutwara umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie. Ico gihe iradiyo y'Abafaransa RFI yamubajije ko yoteza imbere uwo muryango, kandi yaratembagaje ubutegetsi kabiri agatwara muri ubwo buryo kuva mu mwaka w'1987 gushika muri 1993, akagaruka ku butegetsi mu mwaka w'1996 gushika mu mwaka w'2003 hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha. Majoro Petero Buyoya yishuye ati: "Igikuru singe umuntu ashika ku butegetsi, ahubwo nicamarira abanyagihugu ari kuri ubwo butegetsi hamwe ninge naburekura. Jewe nafashe igihugu kabiri atamarasa sesetse, nsubiza ubutegetsi neza atamarasa sesetse, nemere vyavuye mu matora, nongera nemere vyavuye mu masezerano ya Arusha, ndakinjura mu mahoro." Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Mu Burundi, abaturage bahuze batuye mu gace ka Gatumba batujwe mu bice bitandukanye nyuma yuko bakuwe mu byabo n'imyuzure kuva mu kwezi kwa kane, bavuga ko babayeho mu buzima butoroshye. Basobanura ko badafite ibiribwa naho bakika umusaya. N'inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Muri kino gihe imvura igwa ku bwinshi, abateshejwe izabo muri zone ya Gatumba bakigeranizwa mu bindi bibanza vya komine Mutimbuzi ihanura bibe n'igihugu ca Kongo heranira intwaro rusangi, bavuga ko ubuzima barimwo butoroshe. Abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bishikiye muri site Kigaramango ahegeranijwe abagera ku 2000, bavuga ko iyi mvura iguye ibaherera ko kubera amahema baronkejwe bagishika aho bacumbitse yatabaguritse.
Nukuri amahema dufise ubu arashaje, tubone gusa imvura gusa irinzi kuba tugira amaganya. Ubu ugiye ukavizita amasite ukaraba amahema, usanga amahema amwe yaratobaguritse, tujya muko nyene imbeho, abana haba imbeho nyinshi, ingwa zaduka.
Mwe nyene mwarabona mwe nyene mwaje kutugendera amahema yaraheze, n'abantu subwo buhema bwose bwaratabwe yaramaze guhera n'izuba. Kuva itariki imwe mu kwezi kwa tugishika ngaha, ubu imvura iguye turabura duhungira, n'ibiragwa wararako basanga biba byose birase biraboze.
Hari ibintu byinshi cyane biduhanze umwe kumaraba muri kino gihe turi mu tasuro w'imvura, kenshi turabuze amahema. Ego twari twagiriye ubuntu baduhaye imari imwe imwe mugabo murabyizo bajyahaciye n'ingene bimeze amahema, ubu yose yaramerewe nabi cyane, ibintu byarononekaye. Ubu naho imvura igwa turi kunja imbaraga sazika tumara hakabamo n'ibintu bitwa ibinyongori byo byose n'ibintu biduhanze.
Iyo site ya Kigaramango irimo benshi mu bateshejwe izabo muri zone ya Gatumba abayirimo bavuga ko bugarijwe na kigoyi. Aba ni bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko badahiruka gukubita ijisho umugira neza numwe yabaseruka ko
turarembye n'inzara bavyeyi turashonje n'abandi bahora bazana kiyo kimwe kimwe namba barababujije namba byagenze gute ntabyo tuzi urumva n'ukuri nukuri turabasavye nk'abavyeyi mudurabe ukuntu mudufungurira
nzaje mu kutwica ngaha mahema umva naho turondera ko kuva dushika ngaha nukuri ntafashanye turaronka ya pame ntayo
n'ikindi cyakabiri ngaha ntubone duhagaze ngaha aho ubona ntembagara kubera inzara ngo namwe mu hema kandi naho noronka ndara inzara kandi raduhanze abana dusigaye duje kwa muganga bakadupima ugasanga mu mwana rwa isutama kubera inzara n'umunsi ndose bije mu by'amajyana 5 ugasanga bazomara kabiri tutajya ngaha mu Karamago icyambere amahema n'inzara iraturembeje mwo tushikira imbere mukatubwira nka pame mukatubwira abandi babishoboye bakadushikako
ikindi kintu kigira kabiri murabona yuko Kigaramango iri mu masite vraiment sinzi ngene bivuga inzara ni nyinshi harabatamana batamakazi batishoboye byukuri inzara iri mu kubica
eka nabarongoye abandi muri site ya Kigaramango baremeza ko abayicumbitsemwo bugarijwe nibazo byinshi. Nyanduye Augustin arongoye site ya Kigaramango yemeza ibivugwa nabarongoye.
Ubuzima muri site ya Kigaramango bumeze nabi, hema zose zaratabaguritse, imvura iguye abantu barara bahagaze, nta mahema bagira kuko bayahawe bagishika kandi hema ifite garanti y'amezi 3 ubutugeze mu mezi 7 arenga nta mfungurwa bafise. Nukuri barashonje barashonje, turasabye mwebwe muvuga bigashika kure mutuvugire kabisa muri site ya Kigaramango biracika.
Urongoye zone ya Gatumba ahaje hava abo bateshejwe izabo avuga ko izongorana zabo banyagihugu azizi. Hussein Ntahetwa yabwiye umwe mu radio asamiranira ku butaka bw'u Burundi ko yamaze gutanga icegeranyo mu shikiranganje bwo gufatana munda, ubwo nabwo usanzwe bushikana imfashanyo ku bazikeneye kandi ko yizeye ko abarongoye bagiye gufashwa vuba. Abateshejwe izabo bava muri zone Gatumba kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane no mu mwaka w'2020 kubera imyuzure yatewe n'uruzi Rusizi hamwe n'ikiyaga Tanganyika baharugwa mu 5000. Bamwe baramaze gusubira mu zabo kubera iyo myuzure yagabanutse, ariko bafise ubwoba ko iyo myuzure ishobora gusubira kubatera bafatiye ku kuntu imvura igwa ku bwinshi muri kino gihe.
Impunzi zo mu nkambi ya Lusenda muri Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo mu cyumweru gitaha zizakoresha amatora y'abahagarariye impunzi. Abahatanira imyanya mu buyobozi nabo bakomeje kwiyamamaza. Aho bashaka amajwi bafite ibyo babasaba birimo guhabwa ibiribwa bihagije n'imiti ihagije. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na zimwe muri izo mpunzi.
Turifuza yuko bazatogwa, ariko mu bazatogwa bose batugirira kamaro. Urabona uko gupokera bazaba tuzaze tupokera imbere y'igihe matareka 5 6 cyangwa itariki ya mbere tukaronka inge, ariko muri iki gihe urabona nkubo mu mwaka dupokeye amezi 6 ayandi 6 ntituzaho yagiye. Nkubu batubwiye ko tuzapokera kandi mu kwa 11, ariko ntabwo turabyizera kubera buri gihe bahora baduhenda. Mu bazatogwa bose twifuza yuko abe dekambi abe sekretari wiwe bazahagarira ku kibazo kimwe cyo gupokera abantu ntibazasubire kandi kugira gute kuzapfa n'inzara, azatuvugire mu byo gupokera no kubaho tubayeho nabi mu nkambi turahohotegwa. Rukumva abadamu ntago bakijya hari ya rugurungu bagiye kurondera inkwi bagiye yo barafatwa. Rukumva abandi bagakubitwa
icyo batumarira nuko baduserukira hanyuma bakatugezaho ibintu yabikenewe nkuko tubatumye imbere bakavuga apana kujaho ngaho gusa ngo nuko arabategetse ngo baguma aho ngaho ntagire icyo bavuga, kuko tubona ibintu ko biriko bigenda atari sawa ku mpunzi. Kubera ko turamara amezi 6 tudahembwe tudapokeye inzara ikadufata, wasangana tugiye inyuma y'ikambi kurondera utwo tujya ukaca usangana bariko baraduhohotera aba bakongomani. Icyo twosaba rero ni icyo kinini. Ikindi nacyo ni uko aha hantu tubona nengata mutekano tubona neza uhari, kuko inyuma y'ikambi turashobora kumva ibintu by'amasasu tukaca twumva rero ko umutima udahagaze neza kubera ayo masasu. ico twifuza no nuko boreba nkuko no botu shira nkahande hari umutekano
cyo dushaka cyo hinduka nuko boze bakurikirana ibintu ibintu uko biri kubirakurikirana mu kambi nukuvuga uri kuraraba nk'ibintu nk'ivyerekeranye n'ipokera usanga ari ibintu menga amanama bakora bibo badashaka kuyakurikiza cyangwa badashaka kubyerekana nkuko bariko nkuko twaba tubizeye muri make urabona ko nkuno munsi ugize umunsi ugira kabitwirwa ngaha utwaje gupokera kandi n'umwindi ushikiriwe byari byiza yuko rero abamwe bose bararikira ku munsi wabo kupokera ugeze bareke guta imirimo bokoze yindi ngo baze kwirwa banamye kuri izuba icyo niyo tuba dushaka mu gihe twabatoye bakurikirane neza bareke twama batwiriza kunuzenya ku mwanya kuzuba nkiri ngo twaje gupokera nawe kwirwa kuri izuba nkiri ubuvuzi nabwo misanga nk'igifashe neza kuko tuba dukurikirana urashobora kugenda kuyivuza ugasanga yuko araguha paracetamol bakayimanyaguramo ibice nka bitanu ukaraba iyo paracetamol ikintu kumarira urwaye malaria iyo paracetamol niyo umuriro none uwo muriro wonyine awukuye umva malaria babayivuye
murifuza ko
turifuza ko boduhinduriye bakatuzana imiti kwiriye abatuzotora yaba dekambi abadesite abadevirage yuko boza bitugira mu kutuvuganira bakaraba ko natwe amagara yacu ashobora kugenda neza mu gihe umuntu agwaye bakamufata nk'uko agwaye bakamuha imiti kwiriye nibaza mu buntu bw'inusu nusu udashobora kuba bwomuvura
nuko ifuta yuko wowe twakwishima tugatora ko yagarara zina mu refuge ariko arahohoteka akagare fijema ari mu bindi byatu bitanduka mba ninga mu nkambi agateka ku murevi cyangwa bigaho nyango cyo ngo gero simuka ko cyane cyo nyamba ejo uvuga ati baragutoye n'uko ugenda kuvuga ati bamwe natora ntibibuka oya wibuke wagutoye wari yo mu murevi cyangwa kwitoya ati emuga nafite ubanda furani oya unafite mba majyana abiri nzo ndakuvugira urufite mbijyana kukubwira ama nabwo kugufunga kagena gakinyizo kaje ibyo ntibifuta ko ibyo rero byose bihagarikiraho iyo tutora tumutora amenyekana umubyeyi wacu kandi amenyekana umubyeyi ajya gukurikirana ubwo barifishe nyamara iyo tugushikiye aho ngati ifite ikibazo kimeze uko ndakwitokura umubyeyi untunganiza urubanza rw'abantu batajya mu ndende na za ndende
mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa ubwiyongere bw'abana batwara inda batifuje abagize amashyirahamwe y'abakinnyi ba sinema muri icyo gihugu bishyize hamwe kugira ngo bagaragaze bimwe mu bitera icyo kibazo kwiyongera mu rwego rwo kugishakira ibisubizo binyuze muri za filime zabo mu kanya gashize bamwe mu bagize iryo shyirahamwe barimo Alvera Ndayishimiye wo mu ishyirahamwe Dushyire Hamwe na Shila Rola Inangoma baganiriye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka maze bamusobanurira uko icyo gitekerezo cyabajemo umva uko Alvera Ndayishimiye abivuga
mu ntara ya Cyangugu cyane cyane twatangiye kwa mu kwezi kwa gatatu baregeranije amajyane abajyane bashyira kuri 15 turarabira hamwe ukuntu abigeme bamerewe mu ntara yacu na cyane cyane baheba amashuri ijyanye no gutwara inda z'indaro turagaragaza turaraba neza turabona ati turiyumvira hamwe icyo twashobora gukora turavuga ati tutore udukino kugira ngo turabe ko twafashe bagenzi bacu babigenda twarasubiye kugendera amashuri abiri ise kominari Cyangugu na ise kominari Miyare cyane cyane turatoma amahore umwe twese tuva amahore iwe umwe ujya mu mwaka kinatwara inda ari umunyeshuri aheba amashuri akaba ababyeyi akaba umuhanuzi mukangurira amahoro ajya gufasha uwo mukobwa kumuhanura nka benshi abo muri izo nyigisho baragaragaje kubona yuko gutwara inda z'indara ari bibi biratuma uheba amashuri bigatuma ugira ubuzima bubi cyane rwose
none mwabonye nk'ishyirahamwe ibintu by'amateatre inkino aribwo buryo bworoshye cyane kurusha ubundi buryo bwo kugira ngo mubashikire mubumvishe teatre nizo mwabonye zishobora kubashikira kurusha izindi nzira
ego cyane kubera ko usanga mugiye gukinira ahantu mu mugi w'abantu benshi ari nko ku ishuri usanga ari abantu bashyika mu magana atandatu guca amajyana indi ni uburyo bwiza bwo guca mu kinyi hamwe bose bakabyumva neza abanyeshuri ugasanga bagabanyije ingeso nyine z'ukujya baza cyane cyane nk'abantu bababangamiye abatwara ibiki usanga intwari zabagennye teatre niyo nziza cyane
kugira ngo mushobore gukina inkino amasuje ivyumviro mu bishira hamwe gute ni vyumviro ishira hamwe riba ryabahaye canke mwebwe nyene nk'aba jeune nimwe mu vyumvira mukabitegura mukabikina
eti nyene baratubwira ati twebwe tugerageze turabe ingorane zirimo ikomyote tukarabira hamwe ikibazo tubona gihangamiye aba jeune babigeme akaba ariyo dutora ko teme iyo teatre tuzadukima twebwe dushyira hamwe atubwira ati mwe nimurabire hamwe ingorane zihari ku bajene baba babigeme kugira ngo abe ariyo mukorerako kuko ntiwofata ikintu ngo uze nk'ukiyumvire kubera abo mwe dushyira hamwe bo ntibaba begereye aho hantu ngo abone imico yaho twebwe nyine twe tuba dusa tubiraba tukaraba ku minota ikibazo kiba hanze hama tugashya dutora teme
none nk'ubu muri iki gihe nko ngaho mu ntara ya Cankuzo canke n'ahandi izo ntara zegereye iyo ntara yanyu bimwe mu bibazo by'ubuzima bwa misi yose biriko biratuma umwigeme agwa muri icyo kibazo cyo gusama inda byo bari nk'ibihe kenshi turumva ingeso turumva ubukene turumva kumbure n'abandi babyifuza bavuga bati ndashaka kubyara umwana ndageze mwebwe aho muherereye ikibazo kenshi kiba gihagaze he
iyo kubera ingaragaze turaba neza cyane cyane bitu ndahubwa mu bintu by'ubukene nk'abanyeshuri cyane cyane nibo ba mbere bakunda gutwara inda tsinda bavuga ati jewe ko mbatuburiye n'umuntu wahajya akampa igihumbi ngire kudonga uko ndarambiye kubera abenshi usanga bava mu misozi baza kuba kuri santre usanga bava mu miryango ikenye ntibaronka ko bashobora kubaha ibintu byose bipfuza bagakera rero bashima rero ko tuba bitorera udufaranga usanga nyine cyane purema bipfa ku mafaranga ubukene kubera umuntu avuga ati iki na kiriya hari ibintu byose usanga ariko aripfuza ariko adashoboye kuronka gaca avuga ati none ngira uko nyine nta kundi reka ujye ashoboye kuba umuntu ntagace yemera nyine gusa usanga atwaye inda y'indaro
bamwe baravuga bati muri ibi bihe abigeme imisore basigaye baratoye ingeso mbi vyovyo ntibiratangura kwibonekeza aho muherereye ingeso ntiziratangura kuba impamvu umwigeme asama inda y'indaro
ingeso cyane cyane n'ukuri ibintu by'ingeso tuvuga ngo umuntu ngo yaramenyereye ubusambanyi ngo iki ngo bimwe ngo abigire ingeso benshi barondera amafaranga nta kindi kintu ugiye mbona yatwaye inda usanga hari abashoda abapolisi abamotare bagiye bato baramuhenda ati ngo ndakudepurase cyangwa ndakujyana ahantu aha n'aha ibintu mwene ibyo nyine ndakugurire akaporoshesi ndakugurire agapfimusi ibintu nk'ibyo nyine byo kuvuga ngo ni umuntu yari ikizi ingeso y'uko umwe wese yombwira ati ngo bagaca bagenda purema nje ntabyo mbona kandi kenshi zitwara abanyeshuri ntakiri ku ishuri
nk'uko twari bashikirije mu ntango z'iki kiganiro ubu naho tugiye kuganira na Sheila Loha Inangoma umwanditsi kandi akina inkino za teatro mu Burundi kumwe n'umugwi La Troupe Les Enfoirés de Sanoladante zimwe muri izo yazikinye hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu Rwanda mu Buganda mu Budagi Sheila kaze neza mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika
murakoze cyane
dutambwe ku kibazo cya mbere nk'umuntu amaze igihe kitari gito muri uyu mwuga icyo ubona wafashije canke wakwigishije uyu mwuga nk'umwigeme w'umurundi kazi cyo bari iki
nibaza yuko ikintu cya mbere nshimira uyu mwuga kwijewe mu myaka maze n'isi ndakora nuko ari cyane cyane kwishyira mu kibanza cy'abandi iyo uri kuyakina ibintu usanga byabawemo n'abandi bantu ukumva ibigumbagumba kubiba ku bandi ukumva wugurukiwe no kumviriza abandi ukugurukirwa ku bibazo biri aho ubaye mu mubano mu gihugu n'ahandi hose mu bindi bihugu by'isi yose icyo ni cyo kintu cya mbere no kunyigisha cyane ku bijyanye n'indangamico yacu mu Kirundi cyangwa ibindi birimi ugasanga uri kuyigira ibintu byinshi bijyanye no kuyaga kuvuga no kubona ibazo bimwe bimwe biri kibana ni kwiyugurura ego
Shuti moduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye